bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radiju ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe cuti bakunzi muri komura twumviriza muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mu mwanya ikaze mwese rero
umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamwo no kudahwa ivyo rero bisanzwe biboneka ngaha mu Burundi naho bitabivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe akabona aracibwamwo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko mujana kwa muganga.
Uyu ni Tade Ndikumana umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi avugira inama abavyeyi inyuma yaho havugiwe amata yanduye ari muri ico gihugu ahingurwa n'ishyirahamwe Lactalis yo mu Faransa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiciro by'igitoro vyadugijwe mu gihugu cy'u Burundi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire yuko abashinga amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika baraye bemeje integuro y'itegeko riha amafaranga leta mu kiringo c'imfata kibanza cindwi zine kugira ngo ibikorwa vya leta ntibihagarare mu kurindira itora ry'abasenateri. Sena ya Amerika nayo itegerezwa kwemeza iryo tegeko imbere y'isaha zitandatu z'ijoro kuri wa gatanu kugira ngo leta ntihagarare. Ariko abarepublikane baracakekeranya ko bashobora gukwiza amajwi 60% akenewe kugira ngo igemezwe. Abarepublikane ne biganziye inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka bemeje ko ico kiringo c'ukwezi kizotuma igisirikare kironka amafaranga yo gukora imirimo yacu. Nayo abademokrate bemerewe ko programme yo kuvuza abana bavuka ku bavyeyi bakenye ihabwa yandi mafaranga y'imyaka itandatu kiretse abo bana bongewe amafaranga yo kubavura. Abademokrate kandi barasaba ko abana 60,690 bazanywe n'abavyeyi badace mu nzira zisabwa n'amategeko batarakwiza imyaka y'abakuze babandanya baba muri Amerika nk'uko vyemejwe na Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika. Kumugabane wa Afrika na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasohoye imitahe isaba abahurikiye mu ihuriro ry'amashirahamwe yegereye Kiliziya Katolika batunganije imyerekano yasaba Perezida Kabila kuva ku butegetsi kwitaba ubutungane. Imvo yatumye basabwa kwitaba ntiyatangajwe ariko babwiye ko bazobimenya bahashitse nk'uko amakuru ava muri sentare avyemeza. Amakuru atandukanye havuga ko abo batunganije iyo myerekano bihishije ikinchasa ku murwa mukuru kandi ko boba bacunzwe mwibanga n'igisata cishamwe mpuzamakungu onyu muri Congo aico Monisco. Iryo huriro kandi ry'abakatolika ryongeye guhamagarira abanyagihugu mu yindi myerekano kuri no w'Imana uza kugira ngo basabe ishirwa mu ngiro y'ingingo zumvikanywe ko mu biganiro byahuje abanyepolitike ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Abakuru b'iryo huriro harimwo abigisha mu za kaminuza baharanira gateka kazi na muntu n'abandi bagasaba Perezida Joseph Kabila gutangaza ku mugaragaro ko atazoba umukandida amatora yimirije kuko ibwirizwa nshingiro ritamwemerera kwitoreza ikiringo kigira gatatu. Abagwenye leta ya Sudani y'umanuko kuri wa kane bagirije abahuza mu biganiro ko bemerera leta igahonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Ibirego uri ku isonga ry'abahuza muri antunga atatevye guhakana. Umuvugizi w'abarwanya leta yagiriza ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'iterambere muri ako karere IGAD hamwe n'ibihugu vya Norvege, Ubwongereza, Leta z'Ubumwe za Amerika kwirengagiza uguhonyanga amasezerano bikorwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Intumwa idasanzwe ya IGAD muri Sudani y'Epfo, Ambassadeur Ismail Wais, yasohoye urwandiko rusaba uwo avugira abarwanya leta gusokora ivyo vyagirije kuko ngo nta shingiro bigira kandi birasamaza. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu mutwumva muri kugataka ku Rwanda turabara mu kije mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Tuno kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bacu, ubushikiranganje bw'amasoko ntanga guvu mu Burundi kuno wa gatanu gafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'igitoro. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Bujumbura, Raymond Zimana turi kumwe kuri telefone. Amahoro Raymond ngahi Bujumbura.
Mahoro neza Diane.
Nubwoko bwose bw'igitoro bwadugijwe byavuye kurangahe bija kurangahe?
Yego, novuga ko ari bwose kuko essence yavuye ku 2200 bayiduza gushika ku 2250, cyo kimwe n'amazutu yabara ku 2100 nayo nyene yashize kuri 2250. Ni ukuvuga ko bayongeye ko 105. Ipeteroli ijya isanzwe nayo bayishyize bayikuye ku 2800 bayishyira ku 2200, ni ukuvuga ko yadugijwe ko amafaranga 200.
Ni kubera iki ivyo biciro byo byaduze?
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu Leonidas Sindayigaya duheje kugira na ikiganiro yatubwiye yuko ari kubera ku isoko mpuzamakungu ibiciro ngo byaduze, ngo kuva mu kwezi kwa gatandatu ngo ibiciro by'igitoro ngo byaduze ibice 21% ku ijana. Ngo urumva rero ngo abarundi nibaguma bakora ngo bahomba ngo bafatiye ku giciro cyo ku isoko mpuzamakungu.
Ni igitoro kidugijwe inyuma yaho dutangaje ku munsi wa Mungu yuko hari kenari dasanzwe mu gisagara cya Bujumbura cyo gitoro biduze. Hari icahindutse byasubiye kuboneka canke biracari kwa kundi?
Tukibajije icyo kibazo umuvugizi w'ubushikiranganje yavuze ko atawo bihuriye, ngo kuko ngo igituma cyari cyabuze igitoro ngo ni kubera ngo hariho ubijanye no gutanga impapuro mu gihugu cya Tanzania ahava amakamyo. Ariko akaba yari yatubwiye yuko ngo muri iyi minsi ibiri cyangwa umwe ngo igitoro kizosubira kuboneka neza. Yavuze yuko rero badafashe iyo ngingo yo kuduza ngo kugira kiboneke, ngo ntibafashe iyo ngingo yo kuduza, ngo ntibave bibaza yuko ngo abantu bari bakinyegeje ngo kugira kiduzwe, ahubwo ngo bari habaye ingorane aho bagikura muri Tanzania.
Iyo mirongo iracibonekeza mu gisagara cya Bujumbura ku mastation ya essence
ntibonekeza cyane kuko nticyari bwaboneke neza na neza. Harawe ukironka nawe utakironka ntibonekeza neza kuko nticyari bwakike neza. Mugabo uyo umuvugizi arahumuriza yuko ko mu munsi umwe cyangwa ibiri kizosubira kuboneka neza kigasubira gutangwa ukuri kwami.
Hari abo mwavuganye mu begwa n'iyo ngingo abizokora ko nk'abakoresha imidugi itandukanye baba bacuruza canke abagendeshi yabo?
Abakoresha imiduga nituravugana, mugabo turaza kuvugana, mugabo maze tukuvugana ingingo ikora ko narijya ikibazo cy'igitoro mu Burundi gifata ibi sumwa byinshi. Ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko turamaze kuvugana, bavuga yuko ibyo bintu ubushikiranganje buvuze yuko ari kubera igiciro cyo ku isoko mpuzamakungu ari guhohotera umuguzi, ngo kuko iyo kimanutse ngo Abuko yama isaba yuko kimanutse nabo bamanura, ati mugabo ntibigera bamanura. Akavuga ati nitwumva rero iyo kiduze na gatoyi twari twasabye yuko kimanutse ku soko mpuzamakungu baca bagira nka stock cyangwa bakakibika cyangwa bagashyira ko amahera akabikwa ku neza y'umuguzi. Ati mugabo ni guhohotera umuguzi kuko biboneka iyo caduze cyamanutse ku soko mpuzamakungu nta nari mu muguzi yamabona ko cyamanutse.
Urakoze cyane rwose Raymond Zimana, turaza kongera kugaruka kuri iyo nkuru makuru yacu yo hanyuma ku buryo burambuye.
Urakoze cyane Diane.
Nenda biciye ku masonga nkitangura, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Bufaransa. Ni nyuma y'aho iryo shyirahamwe ryemereye ko hari amwe mu mata atangwa irya nino yanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana. Umunyeshamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Ingaburo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Milumer, hamwe n'ubwa Pepti Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri. Nkuko ishyirahamwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Bufaransa rikora izo ngaburo ribivuga, zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo. Uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa. Nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo, umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tade Ndikumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi, ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko ari bimenyetso by'uwo mugera. Agasaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa cyangwa gucibwamo kubana.
Urya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara, n'umugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella. Icyo gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa, ivyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata. Gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana, nuko mujana kwa muganga.
Ingaburo zo ubwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu. Idandarizo ryazo Pharmacie Arc-en-Ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza ryemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella. Umuvugizi w'iyo pharmacie ahumuriza abaguzi b'amata piko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo. Ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa, yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe. Muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe. Noela Marlene Mugarurinka avugira Pharmacie Arc-en-Ciel arasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko.
Ayo mata nkene bica bigenda, hariho fish abo muri coop Lactalis barungize biri mu migwi ibiri, hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuyarecupere twandike amakantite dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika zorangirira, hanyuma ayo mafish duhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo gwose turungike muri coop Lactalis hama baheze batubwire igikurikira.
Uyu muvugizi wa Pharmacie Arc-en-Ciel abandanya avuga ko n'abavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri pharmacie bakuzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa. Ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlene Mugarurinka abandanya bivuga.
Ishamwe Lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafishi ubwo gwegeranyo, baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera. Muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi. Tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba nuko yocururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo mu mafarmasi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse urakenuye cyane. Tubandanirize mu gihugu cya Tanzania kivugwamo abarundi bahungiye mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu bamaze igihe baja guhiga ico rirenza mihana itandukanye yegereye ayo makambi. Igituma muracumva mu nkuru menyesha makuru wacu muri Tanzania James Jovin, ariko ico bikoze mumenya ko ari n'abantu 34 bahagaritswe mu ndwi iheze bahogwa ico gikorwa cyo kuja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye. Reka duhakanye James Jovin munkuri yaduteguriye.
Aba barundi 34 bafashe ku munsi wa gatatu tariki 17 z'uku kwezi kwa mbere muri komine Kakonko. Bamwe muri abo bantu bafashwe bavuze yuko ikibakura mu nkambi ari kugenda kurondera ibiribwa kubera ibirundwi vy'ubugari n'ikiro kimwe cy'imboga. Kumara kwezi kose atari ibintu byoroshe, iyo mpamvu ikabatuma batoroka mu nkambi kugira baje guhiga ibindi biribwa bibafasha mu rugo.
Nacyane kugira ngo cyinde cyenda bora kumenya ubwo kongeza ko nkibirondwe kwezi n'ikiro kimwe cy'imboga aho nako bicyudi kwezi kandi kwatari ibintu byoroshye. Nacyane bo byongeza byo bana kuzera
Wenu vile bituma mtu muva yu mungambi.
Na urafizimu bwende, ibizabi wenga yu mkwezi nizi wakulizisha maka ukishara alizu tegeme. Maka urindubu nitaribu kuhuza kuhiga higa. Ibizu wangereza kukiru kwezi kurangi.
Bituande.
Sibuma na Angelique.
Uva mungambi ihe.
Matendiri.
Uvolewa ligie.
Jewe kweri, urazo fisuka matendiri mayo kumungano. Tuwahule yenu hundi mkwole ya honze kera yu mkwinongu mzaki wondo. Mbali makambi ya kera tushatula mumenya. Achatubugila tirela, timazazari kwa gata ndatu. Mronda wakwisuko yikabugigu hali ya kibondo. Timuroche muzandaba hii ubukari kukuja. Tuwala chituwa ya tutinye kutusubiri nyuma. Wache wala tufata.
Babu iye, ijuji Amerika, yuko, chane chane wajamu unharaza Dar es Salaamu, Mwanza, Naga hama muri Tanzania. Hama wakarondera kazi kukosi, kugira ngo baronge mafaranga yofasha murugo. Ahandi ho, abagore bafite abana, wakora kazi kukurima kuba Tanzania baba hafi inkambi. Bamara kajya guhahira abana.
Jee kuri ntangwa ndabona gusa kimwe kuri kubera ibiharage nk'ubu byari byeze ubugari bwo bwasa nk'ubwaduheranye. Navote ko fuse duharage bakaba banyemera ubugari kanze kubutora.
Itwi nazwe gapitori.
Wo uvuye mu nkambi.
Mvuye mu nkambi ya ndute.
Warigiye.
Cyo nari ngiye Dar es Salaam. Inkora na nyende ziriho ku muntu adafise icakora abayeho na.
Cyo kuzi ndi funiye mutabaze no.
Ko warigiye muri gahama guhiga akazi kokora.
Eh.
Uvuye utoroka.
Umva iboneka no gutura kubata kibani na yusa.
Umukuru wa migrasiyo komine Kibondo na Kakonko bwana Simon Mwantake yavuze yuko burindwi bafata abarundi barenga 30 bagiye mu zindi ntara za Tanzania kurondera akazi kandi ngo muri uku kwezi abarundi 50 bashubije mu nkambi abarundi 60 bashubije mu Burundi kubera batari impunzi n'abandi 20 bakaba baciwe amezi 6 mu gasho kuvana no kudakurikira amategeko atandukanye yo mu nkambi yavuze yuko umuntu wese aba mu nkambi adashobora kwidegemvya nkuko ashake kubera atari mu gihugu cy'amavuko kandi ashake gusohoka mu nkambi bisaba yuko asohoka afite impamvu zimusohora akaba yasavye uruhusa kubategeka ibinkambi n'imisi azomara hanze kandi agakurikira amategeko yabariwe
katika kipindi cha mwezi utuseme
muri uku kwezi ntitwakoze ikazi nini cyane ariko urindwi dufata abantu barenga 30 bari mu mabisi turaheza tukabururuca dukabatwara kubabaza impamvu zituma batoroka mu ikambi abandi tukabasubizayo abandi tukabatwara mu gasho kubera makosa bafise hariho nabo dusubiza mu Burundi kubera atari impunzi
stahili warudishwe mahakamani waperekwe mahakamani wengine wanaperekwa wanarudishwa kwao
ishami jishira hamwe jita kubiribwa ku isi yose WFP umwaka uheze ukwezi 18 tariki 27 yatangaje kugabanya ibiribwa ritanga ku mpunzi 320,000 batuye mu nkambi z'impunzi za Nduta Mtenderi na Nyarugusu umuyobozi wa WFP muri Tanzania Michael Danford yavuze yuko bakeneye amadolari arenga miliyoni 23 kugira ngo WFP ishobore gutanga ibiribwa bikwiriye muri ico gihe nyene umushikiranganji ajejwe ibintu byose bikorerwa muri Tanzania bwana Mwiguru Nchemba yasavye WFP gutanga ibiribwa bihagije kugira ngo impunzi zibeho n'amahoro mu nkambi zitarenze gushaka gusohoka cyibure kureba aho rutahandi
alafu chakula cha siku moja mnawaambia wale siku saba
ivyo kugira by'umunsi umwe na kuntu wabiha umuntu ngo abije indyo yose nibishoboka ukore ko mushoboye impunzi zironke indya zikwiye kandi abashaka gutaha mu bareke batahe nyumbabuze kubera kulinda akazi kandi
hatuwezi tukapambana na watu wanaotaka kwenda kwao.
Umuvugirizi w'igipolisi kuri komine Kakonko Gaspar Joseph yavuze yuko muri abo barundi 34 bafashe kwa gatatu 25 bashubije mu nkambi abandi 9 batwaye mu gasho kubera impamvu zitandukanye harimo abagirizwa busuma kandi agasaba yuko impunzi zo kurikira amategeko kubijyanye no gusohoka mu nkambi kubera benshi baherera mu maboko y'igipolisi kubera basohoka badakurikiye amategeko. James Jovini ijuja Amerika Kibondo Kigoma muri Tanzania.
James Jovin awenyene arakinuye yadushikiriza rero inkuru mu rurimi rw'igiha ururimi ruri hagufi kirundi na bukebuke yugwa y'ikinyarwanda muzoza muramwumva muri kino kiganiro iwanyu mu ntara atubwira amakuru avugwa muri Tanzania na cane cane ahanini ayega impunzi zahungiye muri ayo makambi atandukanye y'abanyarugusu Mutenderi canke n'izindi nka Nduta. Mukanya turaza kubaha amatelefone kugira ngo mwitahirize abanyu.
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls on the holler. Looking so fresh and we're spending the Benz. Straight up on the dollar. Good life,
good life. Nothing else but good vibes. Good vibes. See me and my guys, see how we fresh out, you know. You know, you know, you know. And I say tonight a little wish on for sure. For sure, for sure. It's a black bottle thing when we rollin'. Hold your girls cause we callin'. They chatting with mans like them know we. About a week ago she was fallin'. See how the girl men feel up doom. See how the men men switch up the value. Batman one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls wanna holla. Looking so fresh and we spending the Benz. She a pounce on a dollar. Good life. Good life, nothing else but good vibes, good vibes. We them boys be controlling, trolling. Nothing can stop me balling. I put in too much work to be darling.
Juga Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze kandi inshuti bakunzi aho mutwumva muherereye haba mu ntara zigize igihugu cya Tanzania, izigize igihugu cy'u Rwanda, izigize Uganda, izigize Burundi. Turashaka yuko ijuga Amerika rishikira Abarundi n'Abanyarwanda aho muri hatandukanye. Nika kanya rero nkuko narinda bicire ku masonga tubaha kugira ngo mutashe abanyu. Wa mbere dufite akabari Jean-Claude ikaze ku juga Amerika. Uherereye amaja.
Ndi mu Burundi ubu ndi mu gisagara cha Bujumbura mugabo nkambuka mu ntara ya Ngozi.
Mu ntara ya Ngozi Bujumbura ubona vyifashe gute?
Bujumbura kabisa ni sawa. Ndabona hameze neza. Aduba gake.
Aka weekend nako ni gute?
Weekend ni sawa nyine cyo cyite ngora nyine mwazi ko muri weekend bari bizishoshye mu gisagara nyine. Nari sawa.
Utegekanya guhava ubishuhiriza.
Ndabura nembera ngiye ko kuri la Costa Beach nyine ndabe nyene ibintu bifashe nyine mbere no muri
ti. Yaho la Costa Beach nahagezweho.
Eh kuri la Costa Beach nahagezweho hakunda kubera ibitera mu nyine byinshi mu gisagara nyine.
Nuko rero Jean-Claude ugashaka kuri umusitiri wa Amerika ari gukumbuza abande.
No munsi ije ya Amerika cyako ni nkumbuza abari bimbi cyane cyane ngaho iwacu.
Nkande.
Jean-Claude. Akazina ni Feel Love.
Feel Love. Reka Innocent kimenye muhinga bw'ivyuma ngo araza kugerageza ariko byanse urabizi uko atagwa nkogwa gwigeze rumubako hace ya burwanga.
Yego.
Nuko rero duga ku jambo utashe.
Reka ngure ntashe mama wanje mbe ni masezariya ari Ngozi. Mbone mwene wacu bitanga imana William nawe nyine hari Ngozi. Ikambone mama tubana ngaha wundi mama nyine nuba hamuterere nawe nyine ndamubwire titaha.
Bose ukabifuriza iki?
Ye bose ndabifuriza kongera weekend nziza. Gusa namwebe sino bibagira ndabatahije kubona mwashe no kumva. Murakoze cyane.
Urakoze cyane gose nawe ugira umunsi mwiza ngaha y'Ubujumbura mu gisagara cy'u Burundi.
Yego murakoze cyane Imana ibahezagire.
Turakiriye umugisha.
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna holler.
Turafise kandi na Alexi ku murongo wa telefone. Alexi kaze ku juga Amerika.
Ndabaramukije.
Uherereye amajahe?
Naje nyine ndi mu gisagara cya Bujumbura nka mugenzanje Jean-Claude.
Wowe uri mu yahe karti?
Ndahantu bita mu Gasenyi.
Mu Gasenyi. Imande za hôpital militaire na
za haruguru ya hôpital wa Kaleda.
Ya wa Kaleda. Havugwa makinga ho mu Gasenyi ga Alexi.
Ngaha mu Gasenyi n'amahoro ameze neza. Amahoro n'umutekano ni byose.
Ngashaka gutasha abandi no munsi.
Umuntu wa mbere nohera ko ni mama wanje ari mu ntara ya Kayanza ikabarore. ndatasha nabo tuvukana bashikanje na bene waje nkatasha cyane cyane witwa Stefano akunda kumfasha ibintu byinshi abimpanurampa ndatasha na mukuru wanje aheruka kuja muri Chine yitwa Viane ego ndamubwira ati agira ibyigwa byiza sinzi ko hari abantu bakurikirana ijwi rya Amerika
uramubwira aza arakurikira kuri wezi tataka burungu radio yacu vyo akaburungu com hari abadukurikira bari ariko by'umwihari kuri abimusaba kugira aza aranakumva rimwe na rimwe
ego cyane
urakoze cyane gose Alex ngaho onye ibujumbura na wewe mu gasenyo gira umunsi mwiza
ego na watwese
akaririmbo ni harukuntu ka King James umuririmbyi ava mu gihugu cy'u Rwanda turafise kandi bwiza ku murongo bwiza ikaze ku juri ya Amerika bwiza ikaze ku juri ya Amerika sabwe aga telefone kawe ndumva tutariko turashobora kukumva neza sinzi ko araho uhagaze canke woduzi juri nta na kimwe ndiko ndatahura muvuze gutega
ndabumva neza ubone twashiza inosa
witwa Chiza Inosa
muri Tanzania
uri muri Tanzania maje hega Inosa we
induta
avugwa makinga aho induta
uri turashima hameze neza
ariko ngo inzara mufisi iri kwibatuma muja kurondera udufungurwa hakurya y'ikambi abategetsi nabo badashaka kumuva mu ikambi
niko bimeze kuko urabona injya baguha ariko usanga zidashobora gushikana bivanye n'ingene bakera
none ubwo buzima ukora baca baheza bakabahemba gute
mu buzima urabona wese ni kuvuga amahoro urumva urakoranye bivanye n'ingene bakoze bakaguhemba kuko wakoze
Nuko ugashaka ko ijuri Amerika ricari gutahiriza abandega Innocent uno munsi
nukuri nashaka gutashya abari mu Burundi karuzi kwa mama ntaho turanganya marikoreti papayifa ntaho mehere Joseph kurwanje tubifatye musuru diyo done
abose ukabipfuriza iki
nibagiye n'umugore wanje ko abarugira Francine turi kumwe ngahinduta
gira kajambo umubwire by'umwihariko naho muhereje ko
ntashaka ndabizi amahoro y'Imana abane naho yabakoze tushira mu mubindi na bose nta telefone ndatari natahije bose ndabatahije
urakoze cyane gose ngaho yinduta Innocent uramutse abarundi bose bahari utijuru rya Amerika ribase ku mutima urakoze cyane
urakoze namwe
nuko rero nshuti bakunze ibijuru rya Amerika mu kanya turaza gusozera ikiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere yuko duhana gahindukira nashaka kubashimira byimva mutima mwebwe mwese mwagize ico mutera muri bino biganiro iwanyu mu ntara vyinondwi yose turiko turasozera mwarakoze mushobora gusubira kumva kino kiganiro n'ibindi kuri radio yacu wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu com na Lidiane na hazo ministri ya 18 Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kubwijuru rya Amerika mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na engineer Joe bakoze ibikori nka kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi aho muri tubatumire mu biganiro bindi biri imbere muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga mu gukurikirana na misi yose igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muranigwe rero ijuru rya Amerika riraza kubandanya mu ndimi zitandukanye muragumiza ko umurongo wacu mandanye mutwumviritsa